Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Turi ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2027 mu kakaro umwaka w'2024 tuti namwe bagenzi mwashimiye gukurikira radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye iri ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru zikurikira imyidogo ni yose mu gwaruka ruturuka mu migambwe itandukanye bavuga ko mu migambwe baturukamwo batarunzwe ijambo kuko babafata nk'abana izi byashikirijwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika mu kiganiro bagiranye n'umuhinga mu bya politiki umwigisha muri za kaminuza Denis Bajeniye Mbusa hari kuri wa gatanu nayo mu kiganiro ku isoko cy'uno munsi tuza kugaruka ku kibazo cy'abaganga bashima kuja gukorera hanze canke kuguma iyo baba baragiye kwiga kuko iyo bataje mu gihugu bahenga inkica nk'ikize aya n'ayandi ni mukanya kwari gusha ku masonga.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera yandabane ikaze ano makuru tuyahere mu gisata cha politiki ugwaruka ruri mu migambwe itandukanye rufite intambamye zo kutizegwa n'ababakurira mu migambwe kuko babafata nk'abakiri bato batagira icyo bashikiriza byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umuhinga muri politiki Denis Bajeniye Mbusa mu kiganiro yagiranye n'ugwaruka rwiga n'abigisha bo kuri kaminuza yitiriwe ikiyaga Tanganyika. Uwo muhinga akavuga ko iyindi ntambamyi ari uko ubwo gwaruka rutemerana bigatuma bataronka inguvu ngo bagire icyo bashikiriza akaba yabivugiye kuri radio Isanganiro. Tumukurikire.
Usanga ugwaruka abakuze bo mu migambwe barufata nk'uko mengo baracara abana atacyo bashoboye ntibararonka uburambe bukwiye nta bumenyi bukwiye bafise gutyo rero gashusanga ugwaruka rumeze nk'imperekeza gusa ngirubaye abanywanyi bakwiye babushitse mu migambwe hariho ukwikunda kwa bakuru babo aba bari mu migambwe twita bakuru babo bari mu bibanza bya bibanza byo mu mugambwe cyangwa bibanza byo mu gihugu byo muri leta ivyo rero bica bituma babona yuko ugwaruka gohavaruza kubasita bagahava batakaza ibibanza byabo maze gucyo nakazoza kabo kakaba karananiranye rero ugwaruka kubera rutabaruri mu nzego zirongoye umugambwe biraheza bikarugora cyane kuronka ibibanza mu gihugu haba muri ibi byo kwitoza canke muri ibi byo kugenwa hariho ni intambamye zishimikiye kugwaruka rwo nyene ubwago no kuvuga iki ugwaruka ntigwemerana usanga ugwaruka mengo rurasuzugurana hagati yago ugasanga rero ubwo gwaruka rusuzugurana bitumye rudashigikirana kugira ngo ruronke ingufu zikwiye zo gushobora kugira icyo rubwiye bakuru babo mu migambwe ari nko kubijanye n'ibyo hinduka ibyo iyo ntamba myigacijana ugwaruka usanga rudafise ubumwe usanga rudafise ubwiyunge bukwiye bwo kugira ngo rushobore kuronka inguvu zo guhindura ibintu haba mu migambwe canke mu gihugu.
Kuri uno wa gatandatu niho hatangura amahiganwa y'isi yose yo kwinonora imitsi i Paris mu gihugu c'Ubufaransa. Burundi bukaba bwaserukiwe n'abanonotsi indwi muri bo hakaba harimo abahungu batanu aribo Rodrigue Kwizera na Celestin Ndikumana bazohiganwa mu kwiruka imetero 10,000 Egide Ntakarutimana azohiganwa mu kwiruka imetero 5,000 ku ruhande rw'abigeme Francine Niyomukunzi azohiganwa mu kwiruka imetero 5,000 cumi na yo mu gisata cyo guhiganwa mu gusiganwa koga Uburundi bwaserukiwe na Beli Crisus Ganira na Louis Eliora Irishura muri ayo mahiganwa nyene ariko abera mu gihugu cy'u Faransa mu gisata cya judo Ange Sierra Niragira niwe azoserukira Burundi mu mahiganwa y'abafite ibiro 78 bita Trois Lourds mwomenya ko ayo mahiganwa azorangira ku igenekerezo rya 11 Nyandagaru Uburundi bukaba bugize inshuro y'umunani bwitavye ayo mahiganwa idarapo ry'igihugu ikaba yafashwe na Ange Sierra Niragira na Beli Crisus Ganira.
Inzamba
andanye amakuru twabateguriye ubu naho n'umwanya wo gukurikira ikiganiro ku isoko uno munsi dushimikira ku ngorane y'abaganga b'abarundi bashima kuja gukorera hanze y'igihugu ku isoko mugishikirizwa na Emile Nibasumba.
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mungendo amaze mu minsi mu mihinga itandukanye y'igihugu Evariste Ndayishimiye yavuze ko abaganga bava mu Burundi bajya gukorera mu bindi bihugu batabitumwa na gahembo gato. Umukuru w'igihugu abona ahubwo ko badakunda igihugu cyabo, ariko bamwe mu bakurikiranira hafi ibijyanye n'intwaro mu Burundi siko babibona. Turabikijya nino mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 27 mu kakaro mu 2024 muriko mushikirizwa na Emile Nibasumba. Kaze mu kiganiro ku isoko mu ngendo yisi nkebuzo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amazi misagira mu gihugu yarayavuze ko abaganga bahitamwo kujya gukorera hanze badakunda igihugu namba.
Abaganga ntibakunda umutima, Burundi buzokira buhembe mesi n'abara batangira tuzoyabaha abaje marambuka iyo batugisina kafumati akoteza tukayabaha kabisa. Jewe ndumurimyi jewe nibambwiye ugomba kujya mu Bufaransa jewe umushahara wanjye tugabure mo kabisa atware kuko jewe ndiririzo nirimije tugabure kabisa. Uwiyumva ko ari mucyangero arazi waje mu baganga ashaka kwigira mu Bufaransa aze tugabure umushahara wanjye ereka mujya mu tugisha inama abene gihugu twoya kotiza nitwo yatera ndagaye twe yatera tukabaha mugabo kubera ko gatima atari gukunda igihugu nawo muri miliyoni jana hapa yeme kuwela atamutima uku digihugu afisi.
Mukwezi kwa Nyakanga mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 uwari umushikiranganji w'amagara y'abantu icyo gihe Sylvie Nzeyimana yabwiye abashingamateka ko abaganga benshi batanguye kuva mu Burundi bajya kwisumamwo mu mahanga mu 2020.
Icyo kibazo cy'abaganga bagenda burya sinovuga ko ari cya kera, ni ikibazo cya vuba burya abaganga benshi baba abaganga banonosoye abatwita abaspecialiste cyane aba baganga n'abajeneraliste benshi batanguye kugenda mu mwaka w'2020 baragenda kuko ku bwinshi matoda twagize ku bitaro bishika 80 twasanze hagiye abaganga bashika 130 ariko imbere yaho ntabagenda arico gutuma uko kugenda kw'abaganga novuga nti ntibyari bwadukore ku mutima kuko ntibyari bwaboneke ntibyari bwibonekeze mu bitaro, ariko ubu rero ubu biraboneka ari watanze akarere ku bitaro by'Imuranzya aho bagiye bose hagasigara umuganga umwe ubu rero biraboneka aricyo gituma umushikiranganji w'amagara y'abantu cyashyiye kidukora ku mutima mbere turabishikiriza leta. Umushikiranganji w'amagara y'abantu barabizi, leta irabizi, nicyo gituma twavuze tuti iki kibazo turakizi turiko turaciyumvira kandi ni kibazo gikeneye gutorerwa umuti koko vuba ku buryo nibaza yuko mu minsi iza noza hano cyane ntagira icyo shikirije n'ahandi tuvuga icyo koko tugiye gukora kukijanye n'aba baganga bagenda.
muri nzero muri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane umushikiranganja harubu Lidwine Baradahana yasiguriye abakenguza amateka kwabo baganga bajya mu bindi bihugu kuko bahembwa nabi mu Burundi. Muganga Lidwine Baradahana acavuga ko umuganga bita specialist usanga ahembwa amadorari ijana na mirongo itanu ku kwezi muri leta ugasanga ari ku mushahara wigwije ko gatanu agiye gukorera mu bikorera utwabo agiye hanze y'igihugu naho akaronka yigwije ko inshuro cumi yayo yaronka muri leta. Mwigisha Libera ntibashira kandi wavuga ko hari imvo nyinshi zituma incabwenge zihunga Burundi kandi ko bimara amaje.
Icyo kibazo rero si gishasha, ni kibazo kimaze imyaka n'imyaka kandi si ku baganga gusa, n'abandi bahinga bariho abatari bake bataye baromoka canke bagumye iyo bari kunonosora ivyigwa. Nshaka kuvuga yuko ari ibara ku mutemere kubona igihugu citwa ngo carikukiye kitwa ngo kirafise inzego abahinga bagenda abategetsi barurera ntibanamenye n'igitigiri c'abagenge bangana muti none riva kuki izo ncabwenge zigenda mu bindi bihugu. Icambere coco ni icuka kibi kiri mu gihugu, icuka cerekeye amahoro n'umutekano muke, ubukene bwabaye ndanse mu gihugu, ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro, ibisata byose by'igihugu byatitutse na cane cane igisata c'indero kuko abo baganga bagenda barafise abana barafise imiryango baja kurondera ubuzima bwiza bw'abana babo kugira abana babo bige kugira baronke agashara gakwiye ko gutunga umuryango no gufasha inshuti n'abagenzi bagorewe mu gihugu cy'u Burundi. Uburundi budashira imbere incabwenge turabona bikorane byama byabaye bakazana abahinga bavuye hanze ariko ibyo bahanura byose bica mu gutwi bigaserukira mu kundi, nta kintu abari ku butegetsi uno munsi bahindura na gatoyi ngo bashire mu ngiro impanuro zatanzwe n'izo nshabwenge. Ni ukuvuga ko inshabwenge zitakamaro zimaze mu gihugu kubera naho zihanura ntizumvirizwa. Icambere coco n'umukuru w'igihugu niwe afise umuti inyishu y'ivyo bibazo bihanze abarundi bariko barahunga ku bwinshi kubera umutekano muke, kubera inzara zuri inzara, kubera amashuri atitutse akanovera kagiye. Umuvyeyi wese yama yifuza yuko umwana wiwe atera imbere kurusha uwe, baca bajira kurondera amashure hirya no hino. Aricyo gituma rero mwumva abarundi muri rusangi bahunga Burundi agerageze gushyiraho imigambi n'imigabo yotuma abarundi bose atandumwa avuyemo, nca kuvuga atavye ubwoko bigiyemo atavye imigambi bigiyemo, amenye yuko Uburundi buzotera imbere buzotezwa imbere n'abarundi banonosi amashure bazi ubuhinga buhanitse mu bisata bitandukanye.
Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cuno munsi mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Ndabashimiye nongera ndabikebanura naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Mbere yo gusozera ano makuru dukurikire ijanditwe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mushikiritwa na Josephine Jones Nkunzimana.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Ikaze kuri mwese muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ndwi. Iwacu canditse ku bura rya amazi meza rirangwa muri zone Gatumba komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Ico kimenyesha makuru kivuga ko haheza meza ni umusozi umwe wonyine kwishika icenda igize iyo zone ari wo wonyine ufite amazi. Abakenyezi n'abana birirwa na mabido barondera amazi meza bakabura iyo abonetse, naho ibidimwe ya maritiro mirongo ibiri kugwa amafaranga amajana atanu bakavuga ko bibazimba kandi ata mikoro bafite muri rejidezo ngo ntacyo bakora kugira ngo babatunganirize. Nayo SOS Media kivuga ku ngwara y'ibihara bita ibihara by'inguge yamaze gushika mu ntara ya Bujumbura. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buremeza ko iyo ngwara yateye, bavuga ko ibiyiranga ari nyonko, uburuhe, ibihere binini binini byama ku mubiri amasumbi n'ibindi iyo ngwara irandukira cyane abanyagihugu basabwa kuyirinda mu gukaraba amazi meza n'isabuni kwirinda gukorana ko mu gihe habonetse ibimenyetso byayo tuve mu bijanye n'amagara y'abantu tuje mu by'ibiciro Burundi Eco candika kwiduza by'ibiciro by'impapuro zitangwa na Etat Civil aho nyinshi byaduze inshuro kabiri urorero ni karata karanga muntu yavuye ku 500 ku 1000 urupapuro rwemeza aho uba rwavuye ku 1500 ruja ku 3000 ikindi cyo kimenyesha makuru kivuga nuko ico gisata cibonekeza mu ngorane zitari nke kuko impapuro zibwa izindi zikononekara kubera kubikwa n'abari naco gituma leta ikwiye gukoresha ubuhinga Ganone mukubikiza amapuro imbere yo gusozera no makuru yanditswe n'imenyesha makuru no muri ndwi UBM News cyanditse ku Butare bivuga ko bwatowe mu ishamba rya Murehe mu ntara ya Kirundo mu ishyirahamwe Urikom bakavuga ko igihugu cy'u Burundi kitabuze Ubutare ahubwo habuze intwari ibereye yo gutunganya neza igisata cy'amabuye y'agaciro ubukunzi bw'inda ibiturire ngo biri mu bituma igihugu kiguma gisubira inyuma nk'ibirenge aha rero niho tugarukiriza makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ndwi Josephine Johnson Nzimana na bashikize ndabifuriza kuranigwa aho muri hose mugire weekend nziza muherereye naho kwa gatandatu za kuri radio Inzamba gateka kawe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
Stephen Jones Nkunzimana arakenuye nino ngaha dushiye dusoterera ano makuru twabateguriye nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yompi bya gahungu naye bashikirije ndabifurije kuraranirwa mu banyu no mu byanyu naho ubutaha